Turiko mwusi wakani tariki mirongi tatu kwezi kwa mbele umaka numbi na mirongi wili numanya ukubachikiza makura buka kuruna mutaga duhera kungingo nguru dukurikira. Harapugwa ubukene bw'isukari mu bice bimwe bimwe by'igisagara cha Bujumbura bagenzi bacu aho bashoboye guca baratubwira uko basanze byifashe. Ukinjira mu runani rw'amasendika bigisha kosesona ngo nta gahato karimwe ku muntu atabitahura byashikijwe n'urongo y'urwo runani kuri uyu wa gatatu mu ntara ya Rumonge. Nayo waburanye ngo arafise uburenganzira bwo gusaba ko asomegwa ibiri mu cegeranyo cimburano ibyemezwa n'umushikiranganji w'ubutungane. Tafitiye na tuyaga umukenyezi ku bijanye no kudiganya Eliya Kadogo niyo arimo gabwa ibyuma sangwe ikazi.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ndase kubayikaze murano makuru bamwe mu banyagihugu mu gisagara cha Bujumbura baridoga kubera igiciro cy'isukari cyaduze. Bavuga ko ikiro cy'isukari bakigura hagati y'amafaranga 3000 n'amafaranga 3500 naye abadandaza isukari basigura ko aho bahora bayirangurira ubu batayironka. Abanyagihugu bagasaba ababijejwe gutorera inyishu ico kibazo. Inkuru ya mgenzi wacu Idida Habonimana.
Hamu mwuru kwa achie, ngomu nizone ya Kamenge, ngomu nizone ya Kamiga mungisagara cha Bujumbura. Bamwe mu banyagihugu baguriyo sukari, bakavuga ko bayironka ku giciro kiri hagati y'ibihumbi 2800 n'ibihumbi 3500 ku kiro.
Jewe aho bigeze ndayikugura 3500. Mbaje tumudandaza bari karayidandaza, cambira yuko nawe bitamworohera kuyironka, ayironka izimbye ibihumbi 100 na yarenga.
Kiro cy'isukari mu bisanzuje, mbona aho bakidandaza heshi bakidandaza 2800. Hariho naho bavuga ngo ni bitatu je naragiye kwirondera bambwira 2800.
Eka nabasanzwe badandaza iyo sukari baremeza ko igiciro cy'isukari cyaduze ngo kuko iyo bahora bayirangurira batakironka ngo niyo bayironse bakayigura amafaranga menshi.
Sukari twebwe tukizimisa tayo turonka nk'indwigiri here atayo turonka kubera atwara tuyikura bahora yiduha ashika muri sosumo nawe yinagize imisa tayo afite masinzi yuko rero ayakagorana ngira ngo kuba kari muri sosumo ntavyo turana byo tubuze ntavyo turana.
Mugoni changa hikiro chi sukari.
Hikiro chi sukari ni bitatu na tano. Kwa isukari ya razimzi wunya baja kuhila angura wa kayuri. Mungu mfuko isukari wa hora kuri ibi humbijana na vitan. Mugubu kezi kumbijana mranguwele na kimu.
Yaba abadanda za eka nabagura iyo sukari basabako igishiro chi sukari chosubira hunko vya hora.
Dusabako iyo subiri kawone kanyene hama. Awa hora vini uwerakai baka wanya vini uwerakai. Kumbure harihoni bindi ngirango yobaya akora tali nicho cha inyene. Mandangikori kwa koro.
Dusabayu ko alawije jubo dusikira heji ngirango kwa kutukonu haka suka aliko besi mbuni wa naka iwanu mba ilo ahasabia ikibazo.
Ivyo biruko mugihe ikiro chisukari charigisa anzwe kikukwa amafaranga ibihumbibi na majanatano.
Itido Habonimana urakenuye kuri ibyo tukaba twagerageje kurondera mu mushikiranganji bujejwe ubudandaji tukaba tutarashobora kubaronka. Nao mbijanye nindero kuinjira murunani goma sendika indu ya bigisha kosesona mumfunyapunyo yigi farasa ngonaga tokarimu kumunu atabitahura vishyashikijwe na Victor Ndabaniwe arongo ye ugorunani munama yoku muhinga mokuru yu wagata tu na bigisha bomu makomine ya Rumonge burambi na uyengiru munara ya Rumonge kubugi waliko nuumbu mugambi ngwabgirizwa kubahiriza Jean-Pierre Misago.
Muri iyo nama hampande y'amakenga yuko urunani kosesona kwa masendika ndwi yabigisha goba rudashira imbere ineza y'umwigisha kuko gwari gushingwa bivuye mu banywanyi w'amasendika hasi nuko gutunganya amafaranga rurondera bitaboneka neza uko bizokogwa. Bamwe mu bigisha bavuga ko bafise amakenga ko nayo mafaranga amajana 5 y'intererano ku kwezi no kumwigisha ashobora kuduzwa atamwumvikano uhabaye nkuko byagenze mu ntererano yo mu kigega gifasha bigica kwibakira uburaro.
Mutigaruka kuri ya makenga rero ufise kuri kosesoni ndafise amakenga akomeye cyane ko uno munsi ngomba sinya amajana 5 buri kwezi mugabo muzahava mwicara mukabona ko adakwiye mukayaduza kuri 5 cyangwa 10 nagomba yakubaha umuco kuri icyo.
Abandi bashima ko ayo baterera mu masendika basanzwemo ariyo yotangwa muri kosesona.
Jewe ajya nahura ntaga muri konapes na apeyo aje muri kosesona
kubwa Victor ndabaniwe arongoye kosesona kuwe go wigihugu abafisa makenga nabatazi uko amategeko yugoruna ni yubatse kandi ko yitondewe neza kubwiwe nta gahato karimwo umugambi urabandanya n'abavyumva
uzo kubesha ngo muri kosesona binjira yo kongubaza bakubeshe guko ni kuneza no kunyungu yanyu ntagira umuntu azo wabeshe inyuma y'iyi somene umunsi ni kwa gatatu tuzokorana n'izo nyereze zo bazanje bize tubandanyane nabumva bafise umuhamagaro kugushigikira abo gushikirana entre
Icho Victor ndabaniwe atemera nuwanka umugambi agacaja mu byo kugwanya abawumva
uzo kumva atabishigikiye aze atekane yumva ko matekanye ngo kuza kugwanya umuntu arimo arakora iyumvire nawe ivyo bawe wokora ngo ntuze kugwanya umukozi arimo arakora ivyo
inama mwe nizo zikaba zabereye no mu makomune ya Muhuta na Bugarama mu ntara y'Indero ya Rumonge kuri uyu wa gatatu nyene Jean Pierre Misago mu Rumonge Radio Isanganiro
Inani sumbi ngimba
Isaha zitandatu zirenga ku minota 33 n'itatu makuru tabategurira abandanya mujanye n'ubutungane iginahe y'icyese igiye gusasura uburana arafise uburenganzira bwo gusaba ko asomegwa ibiri mu cegeranyo cimburano ibyemezwa n'umushikiranganje w'ubutungane mu gihe yarabipfuza ko hokoreshwa ibyuma byo gufata amajwi yoheza agakoreshwa mu gihe uburana agize amakenga ku biri mu cegeranyo Aime Laurentine kanya n'umushikiranganje w'ubutungane abona ko hakoreshejwe ubuhinga bwo gufata amajwi n'amasanamu uhava habaho abayakoresha mu kugira nabi abacamanza baba bashashe tumukurikire
ko rero umuburanyi yifuza ko hoba kiza ufasha ngo ibyo yavuze byose bishobore kumenyekana birumvikana ariko kuri ibyo bintu rero byo gufata amasanamu n'amajwi hari aho usanga hari habaza kubisaba kubera bafise udutima tubiri ugasanga nk'ubagomba kugira ngo amenye abacamanza bari baciye urubanza neza hanyuma bagirire nabi twe tukabona ko byoba byiza ko nivyo intahe cyese ni cyese nke ntacyo kunyegeza kiba kihari n'uwo fata amajwi yo yafata ariko cyane cyane nini ya twebwe twibanda kukuraba kw'abanditsi b'imanza arabantu babishoboye kandi bafise umutima wo kufasha kugira abanyagihugu batunganirizwe kama kandi tukamenyesha n'abenegihugu ko burya iyo urubanza ruko ruraburanishwa hajya bahejeje ntahe cyese girisasure barashobora gusaba yuko bo basomera ibyo bavuze kugira ngo bumve yuko byose byanditswe mbere no gushira ku mukono harya anyi afashe cyegeranye bagashira ku mukono canke mbere bakanasubira bakaja kuraba umwanditsi b'imanza yashitse mu iriwe bakaraba neza yuko yabibandikiye neza canke bakaba bakavyisomera ubwo n'uburenganzira bwabo nta numushobora kububaka gusa benshi bakunda kubimenya ariko byo babyiza baje barabisaba kuba basubira ngo bakabasomera canke bakabakisomera bere bagashira ko n'umukono ti wabonye yuko ivyo twavuze byanditswe cyo dufasha cyane imanza zo heza zigahera n'ingoka
tuyaga umukenyezi
kudiganya ngo biri nakamaro kadasanzwe bishigizwa na bamwe mu bakenyezi bo ku mutumba Nyakigina komine Gishubi intara ya Gitega abo basigura ko ibyo bituma umuntu arangura umugambi uhambaye yamara abo bakenyezi bababazwa nuko ubukene mu miryango butuma bataronka icyo baziganya umuyobozi mukuru ajeje by'agateka ku mukenyezi n'iterambere ridakumira mu bushikiranganje bw'agateka kadina muntu amenyesha ko kutamenya biri mu bituma abakenyezi batijukira kudiganya Vestine Butoyi
Bamwe muri aba bakenyezi bo ku mutumba wa Nyakigina komine Gishubi intara ya Gitega baremeza ko kuziganya mu mabanki bifise akamaro kanini haba ku mugabo cyangwa ku mukenyezi Hacimana Maria numwe muri abo avuga ko kuziganya muri banki bituma amafaranga yawe atagira ingorane gutyo akazonatuma iyo yagwiriye umuntu ashobora kurangura umugambi yifuza
muri banki kuziganya akamaro kavyo nuko kimwe gusubira zigana je atamusuma yatwara kandi atambe baziya kwiba ugiye kugahinga uticura tijesanga igenzo yanje bayimenye
kubwa Etienne Mpayingeza uretse ko kuziganya mu mabanki bizana n'iterambere mu miryango ni navyiza cyane kubera ko ntageze ku mukenyezi agira ubwigenge
cewe umukenyezi yironkeye buryo bwiwiwe ataza kubunsaba ngorane nere umugore nawe nyina hageze aho yogira iki kaciwiwe akagira ubwigenge
yamara naho harakarusho kanini mu kuziganya mu mabanki Maria Hakimana amenyesha ko ubukene mu ngo butuma abakenyezi batijukira kuziganya mu mabanki
none tugaca twimvira none utagira n'igiceri ngugira changi bihumbi cumi na bitanu mirongo ibiri vya kimwe na kimwe bishabiko gorogenda gushinguza muri banki.
Floride na habandi umuhanuzi wa mustaneri wa komine Gishubi ajeje ibibazo by'intwaro n'imibano yongera koko kuba amabanki ategereye abanyagihugu biri mu bituma abakenyezi batijukira kuziganirizayo
kubera yuko amabanki ari muri komine Gishubi ari ku mugwa mukuru wa komine bishavyumvikana yuko abari mu mitumba canke mu mazone ategereye umugwa mukuru wa komine ko vyo cyabi bagora kwiyunguruza ico ni kimwe ni ntambamye imwe.
Umuyobozi mukuru ajeje ugateka kazi abakenyezi n'iterambere ridakumira mu bushikiranganje bw'agateka kazi na muntu Donatien Girekwishaka asigura ko intambamye nyamukuru ihagaza hanini ku kutamenya makuru ajanye no kuziganya.
No bishira mu kutamenya ni kimwe cy'amikoromake ukutamenya kubera ko abona umenga mu mabanki bajana y'amafaranga menshi cyane. Rero novuga nti nibyo hariho kutaronka ayo makuru yo gushobora kumenya ingene bitunganye.
Donatien Girekwishaka ahamagarira abakenyezi bose kwijukira kuziganiriza mu mabanki biciye mu mashyirahamwe mato mato basanzwe barimwo kubera ko umukenyezi mwirimiza ibitomworohera kuronka amahera ku gahanga kiwe yamatwara muri banki kuziganya uko kwezi guheze.
Amakuru yo mu makungu.
Makuru avugwa mu makungu mujanye n'amagara y'abantu bitigira ibyo bamaze guhitanwa n'umugera wa coronavirus biguma biduga mu gihugu cy'Ubushinwa aho mu ntara ya Hubei abantu bagera kuri 37 bamaze kwitaba Imana nkuko byashikije kuri uyu wa kane n'abarongoye icyo gihugu nkuko tubikura kuri rwa radio ya France RFI. Muri iyo ntara hakaba hamaze kwandura abantu bagera ku 132 intara isanzwe ivugwamwo cyane iyo ndwara nkuko abarongo y'icyo gihugu babandanya babishikiriza. Ibitigiri by'abashinwa bamaze gufatwa n'uwo mugera ubu bakaba bagera ku 600. Nunga hazodele ya no makuru ariko imbere yuko ndabasedera ndabute zimwe mu ngingo nkuru zarizi ya gizi. Haravugwa ubukene bw'isukari mu bice bitandukanye hano mu gisagara cha Bujumbura. Bagenzi bacu aho bashoboye guca bakaba basanze kilo cy'isukari kigwa hagati y'amafaranga 3,000 n'amafaranga 3,500 nayo kwinjira mu runani rw'amasendika bigisha kosesona ngo nta gahato karimwo ku muntu atabitahura nkuko byashikijwe n'urongoye runani rw'ubwo runani kuri uyu wa gatatu hari mu ntara ya Rumonge. Nayo waburanye ngo arafise uburenganzira bwo gusaba ko asomegwa ibiri mu cegeranyo cimburano ibyemezwa n'umushikiranganje w'ubutungane. Reka nshimire mwebwe mwese mwari mwiyateza biri nshimire iri akadogo yadufashije mu gihe bw'ivyuma mugire umutaga mwiza.
Lidi Gahimbare.